Agnes Lindorera jina mumenye ntangu ya kazi muri studio ijambo hanyuma icyo ndamuziko nuko ari umujournalist akunda umwuga cyane niwe yanyigishije ubwa mbere kuko jewe sinari nize iby'ubumenyeshamakuru nari nize ibijyanye n'ibyigwa by'icyongereza niwe yanyeretse ingene bafata mikoro ubwa mbere niwe yanyigishije ingene bakora ama interview ubwa mbere nzokwama nibuka ibintu yambwiye ati uyu mwuga urateranya bamwe baragukunda abandi bakakwanka umwe wese akagukunda akikwegera ko ashaka kukubwira ko ukuri kuri ku ruhande rwiwe ati uzokwame ukora urondera kubahiriza agateka k'umuntu uwadewe wese ku rugero rwiwe rwose ambwira ati n'umwuga usaba ko ugira ubuntu kuko urabye nabi uzosanga waguye mu mutego wa mutego w'abakwega bikwegera ko usange ugiye mu bya corruption usange ugiye no mu bindi bintu bitajyanye n'umwuga ati rero n'umwuga usaba ko ukurikiza ukuri ugakurikiza uko ibintu bimeze ugakurikiza kandi n'uko ubushaka yuko societe tera imbere ku bantu bose atanumwe ukuyemo ibyo ni ibintu bikuru cyane zo komanda mwibukira
Aloise niyo yita Agnes Lindorera yamenyekanye mu mwuga wo kumenyesha amakuru haba mu Burundi cyane ku maradiyo yakoreye harimo ni radio yacu ijuru rya Amerika harimo ni nitorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP mu gihe abapfasoni batari bwahurumbire uwo mwuga cyane abari burimo nabo ntibaboneke cyane mu biganiro vya politiki cyane ki ico gihe Agnes Lindorera yitwara gute ku rubuga nk'umupfasoni yari muri bake bakorera mu gihugu cari kinagoye
imyaka 98 imyaka niho natangiye kumumenya imyaka y'ibihumbi bibiri ni imyaka ikomeye cyane kubera ubu mu Burundi hari intambara ikomeye cyane n'umupfasoni wasanga ku rubuga ahantu hose habaye ubwicanyi jewe ndibuka ko turi kumwe ariko aranyigisha ingene ntegereza kwitwara iyo habaye ibintu byo kurondera amakuru ndibuka amajambo abasoda bakiriya gihe bamubwira bamutuka bamubwira ngo niki ngo yarataye ubwoko ariko akaguma akora Agnes yarakoze mu bihe bikomeye cyane abantu bamuvuga nabi bikomeye bamuvuga ku bijyanye n'umwuga bakagerageza no kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe bwa minsi yose kugira ngo barabe yuko iyo tinguvu ariko ntiyigeze ati nguvu ni ukuvuga yari umupfasoni akomeye cyane yarerekanye ko abapfasoni ndetse bashoboye kenshi ugasanga bashoboye gusumba abagabo
muri rusange iragi Agnes Lindorera asigiye abakiri ku mwuga asigiye abifuza kwinjira mu mwuga baba abapfasoni muri rusange canke n'abandi ni nkijya he kuri we galo yize
ni ko umwuga wo kumenyesha amakuru ari umwuga ukomeye mu bijyanye no kubaka ubuzima bw'abantu ukurikije gusa amategeko atatu y'uwo mwuga ni ukuvuga ukuvuga ukuri ukuvuga uko ibintu biri ataho wegamiye kandi urondera ko aho ubaye abo mubanye babaho ubuzima bwiza ubuzima agateka kazi na muntu agateka ka buri wese kaba kubahirijwe
Aloise niyo yita mukundira ijwi rya Amerika ribahoze kuri uyo mwigisha mukuru mwamenye mwagendanye mwakoranye kandi tubonereho n'akaryo ko guhoza umuryango wiwe mwakoze kudusangiza ico muzi kuri nyakwigendera Agnes Lindorera
ndabashimiye nifuza kandi ko abamenyesha makuru aho bari hose cyane cyane bakiri Burundi bagerageza gukurikiza iyo nzira yiwe.